Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Mwiriwe nshuti bakunze muteze amatwi ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe na Jewe Diane Nina Hazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye muri kano kanya.
Rero uno munsi abantu nibareke gufata iyi ngingo bace bayifatanya n'amatora mu 2020 ntibayifatanye n'ibwirizwa shingiro iyi ni ngingo umugambwe se defendede wafashe nk'umugambwe mu mugambwe.
Uyu n'umunyamabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye asigura ko kuba perezida w'Uburundi Pierre Nkurunziza aherutse kugenwa nk'imboneza y'amaho muri uwo mugambwe atasano ifitaniye n'amatora yimirije muri ico gihugu. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye ikomborwa ry'umushikiranganji w'imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu turazigaruka ko handi hato. Hagataho u Rwanda ruhamagarira impunzi zose zibarizwa kuri ubwo butaka kugendera no kubahiriza amategeko agenga ico gihugu. Muravyumva igituma mukanyisase. Nongere ndabahikaza makuru tubafitiye muri kano kanya tuyahera ku nkuru igezweho ijanye n'ikomborwa ry'umushikiranganji w'imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Rex Tillerson. Mugenzi wacu Oriane Itangishaka ariko arakurikiranira hagufi ivyino nkuru. Oriane,
urakoze cyane. Diane Ninahazwe, ego perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump haciye amasaha make cyane akuye Rex Tillerson mu mabanga yiwe y'umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amakungu. President Trump yaciye agena mu kibanza ciwe Mike Pompeo yarasanzwe kwa mukuru w'ibiro bijejwe iperereza CIA. Umwe mu bayobozi bakuru b'ibiro by'umukuru w'igihugu yatangaje inkuru kuri no wa kabiri avuga ko President Trump yashatse kwitegurira neza ibiganiro na Korea ya Ruguru byimirije hamwe n'amasezerano atandukanye yerekeye ubudandaji afise umugwi mushasha w'abategetsi. Kuri iryo hindugwa ry'abategetsi, Trump yanditse ku kibuga ciwe candikwa ko amakuru Twitter ati ndashimiye Tillerson ku bikogwa yaranguye, ati Gina Haspel niwe agiye kuba umukuru w'ibiro bijejwe iperereza akaba baye umukenyezi wa mbere agiye muri ayo mabanga y'igihugu. Yarangije avuga ati ndabakeje mwese. Nkuko Steve Gonstan, umwunganizi wa Tillerson, yabishikirije, yavuze ko umugambi wa Tillerson wari uwo kuguma arangura amabanga yiwe yashinzwe, ariko rero kuba akuwe ngo vyamutangaje. Goldstein havuga ati umushikiranganji ntiyari yaravuganye n'umukuru w'igihugu kandi ntazi impamvu zabiteye, ariko arashimira kubona yarizewe muri ayo mabanga kandi abona ko ibikogwa igikogwa cyo gukorera no guharanira inyungu z'abanyagihugu ari amabanga akomeye cyane.
Oriane, urakoze cyane gose. Ibya politike duca tubibandaniriza mu kanya isase mu gihugu cy'u Burundi. Ena biche kumasonga ni hitangura, umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD mu migambi yawo ya kazoza urategekanya kuzofuta moko agasubirizwa n'imiryango, vyatangajwe n'umunyamabanga mukuru we mugambwe Evariste Ndayishimiye mu kiganiro n'amenyeshamakuru. Mu ico kiganiro umugambwe watanze umuco ku kibanza uheruka guha umukuru w'igihugu cy'u Burundi perezida Pierre Nkurunziza. Ivyo vyose turabibaza mugenzi wacu Bujumbura Evariste Nzikobanyanka.
Inyuma ya haba gumya banga basende dedede bafundikiye mu mpera zindwi iheze ko Petero Nkurunziza abaye imboneza harabagumanye amadidane kuri iryo teka. Umunyamabanga mukuru wo mugambwe atanga isiguro kubagize amakenga. Evariste Ndayishimiye adondagura bimwe mu bituma batazira uwasanzwe ari n'umukuru w'inararibonye z'umugambwe uri ku butegetsi kuva muri 2005.
Muribuka akivuga ngo kuvura abana ku buntu abyeyi bavyare ku buntu. Yawo nyeneza ko bishoboka mu Burundi abanyepolitike bese bavuga bati ntibishoboka ntibikunda. Nimwibuke abavyeyi baratinya kuja kwa muganga kwibaruka kubera batagira amahera, hanyuma bagapfira muhira, hagapfa umuvyeyi, hagapfa n'umwana. Urumva igihugu cyama mu marira. Abavyeyi baratinya n'umwana avutse kumujana kwa muganga kubera batagira kubera ubukene. Umwana ugasanga arapfuye akiri muto kubera umukeno.
Kizigenza wa CNDD-FDD ararahira akarengwa ko iteka ryatewe umukuru w'igihugu cy'u Burundi atasano rifitaniye n'amatora yaba ayibwirizwa shingiro canke y'inzego yimirije.
Rero uno munsi abantu nibareke gufata iyi ngingo bace bayifatanya n'amatora mu 2020 ntibayifatanye n'ibwirizwa shingiro iyi ni ingingo umugambwe CNDD-FDD wafashe nk'umugambwe mu mugambwe rero ntidushobora guca dufatanya n'amatora azoba mu myaka izokurikira.
Mu ikoraniro ryo kwirimbura ryabereye ku mwumba mu Ntara Ngozi, hari imigambi abagunyabanga bifuza kurangura muri kazoza. Umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD avuga nk'umugambi wo kurandurana n'imizamoko hakagaruka imiryango. Evariste Ndayishimiye asigura ibijanye n'uwo mugambi.
Ko rero bitwara umwanya munini tucyaduva tuti none kumutuzi ariko umuhutu bigutwaye iki? Ahubwo ikintu gikomeye cya mbere tutaruva tuti tugwanye ikintu cyitwa amacakubiri no gukumirana. Icyo tugigwanije uzosigara usaga bwa bwoko bwawe ntacyo kikumariye. Mugabo umuryango ndakubwire uzokumubona hari icyo kumariye, kuko uzoguma wibuka umuzimu uvako gushika mwese mu b'incuti, hanyuma mukamenyana n'abandi bo mu miryango, kuko muba mwatanguye kuza murasaba n'abageni muhana inka. Mugabo kubwoko bw'abahutu n'abatutsi ni igiki turiko tabukama muno munsi atari ayo macakubiri bati baturimamo.
Ukibazo cy'abamenyesha makuru kuwo mugambi atari ubu gusenyura amasezerano y'Arusha ategekanya ibitigiri by'ubwoko mu nzego, urongoye umugambwe atanga ihumure avuga ko uwo mugambi ari uwo gutwara buke buke gushika abarundi batahuye ihangiro ryawo. Mu mugambwe uri ku butegetsi hari ikindi bagiye kurangurira ku mugwa mukuru w'intara Gitega, hagiye gushingwa ikibanza cy'amasengesho kizohora gihuriramwo n'abavuye mu mihingo itandukanye y'igihugu baje gushimira Imana. Umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD avuga igituma hahiswemwo iyo ntara yo hagati mu gihugu n'icabitumye.
Muribuka ko Gitega twahuriye mu masengesho ya mbere y'umugambwe CNDD-FDD, abarundi twese amadini yose atari mwavuyemo turahuriraho. Mwarabonye abakuru b'amadini bari bahari bose baratangaye. Mbega uwo mutima mweranda yaje akavugira abarundi ati hurira Gitega ninde? Kubera rero kiya kintu ntibagigwa mu buzima bw'Uburundi bw'umugambwe CNDD-FDD ni ntibagigwa. Nicyo tuba twaciye twashyira ikibutso aricyo kibaza. Hanyuma kindi hariho abafata minenegwe iyo ngingo ya CNDD-FDD. Mumenye yuko icyivugo cy'Uburundi kuva kera abazungu bataraza yari Imana umwami Uburundi. Nani mwumva ko barundi bamye bashira Imana imbere kuva kera.
Nayo inyubakwa igeretse inshuro 18 warongoye CNDD-FDD yatangaje ko izubakwa ahagitega muri 2016 igihe yatorerwa ayo mabanga. Ibikorwa bigeze kure. Evariste Ndayishimiye avuga ko igicapo cy'iyo nyubakwa cyarangiye, hagiye gutangura igikorwa cyo kwiga ubutaka iyo nyubakwa ya kijambere izubakwamwo. Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Evariste Nzikobanyanka, batwumviza twabwira ko twagerageje kurondera abatavuga rumwe na leta kugira ngo tubabaze uko bakiri ico kibanza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yahawe mugambwe. Ariko turabakena, turaza kubandanya tubarondera. Ico mwomenya nuko ku munsi wa gatandatu ino nkuru ikimenyekana, Jeremy Minani ari mu bagize urwego nyobozi rw'umugambwe runani Senare de rutavuga rumwe na leta, yavuze ko iyo ngingo ari ije gutoba intwaro rusangi. Mu butumwa bugufi yarungikije Ijwi rya Amerika yanditse ati nduguriye twa mugina nta kindi cinyegeje inyuma iyo ngingo hatari umugambi wa Perezida Nkurunziza wo gushaka kuguma ku butegetsi w'ubuzima bwiwe bwose, abicishije mu kubanza kugira CNDD-FDD icibare ciwe no gukumira uwo wese yo kwifuza kwitoza mu 2020 aturutse muri uyo mugambwe ndugaye twa mugina.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM, mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320, kilohertz 15,675 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Mushikiranganje migenderanire y'u Rwanda n'ayandi makungu Madame Louise Mushikiwabo ahamagarira impunzi zahungiye mu Rwanda kugendera ku mategeko agenga ico gihugu yavugiye mu kiganiro hamenyesha makuru mugenzi wacu Assumpta Kabuyi yari muri ico kiganiro Assumpta amahoro ngaho mu Rwanda
Amahoro Diane
Ako kamo Louise Mushikiwabo yavuze ko agateye yisunziki afatiye kuki
mo huko bivuze yagatewe nuko muri iminsi ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa gatatu hari impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda zivuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izo mpunzi rero zikaba uzaranze kwiyandikisha nkuko izindi mpunzi zo mu Rwanda zandikwa hifashishijwe ikoranabuhanga zikavuga ko zitagomba kwandikwa hakoreshejwe ikoranabuhanga zikavuga ko zitagomba gukingiza abana hari ibintu bijye bimwe na bimwe zitarya minisitiri rero avuga ati ikindi kibazo kidukomereye ariko kandi impunzi zigomba kwitwararika zigakurikiza amategeko y'igihugu ziba zarahungiyemo
hari ico yoba yavuze ku vyerekeye impunzi z'abakongomani nabo bari mu kizibaga Assumpta
yabivuzeho aravuga ati ziriya mpunzi zigaragambije mu minsi yashize yavuga ko kwigaragambya zivuga ko zagira ikibazo cyo kubona ibifungurwa bihagije ko atari byo ahubwo zananiwe ngo guhitamo ndetse yavuze ati zirashaka kuba abanyekongo zirashaka kuba abanyarwanda zinashaka no kubona ikindi gihugu cyazakira ati ibyo rero ntabwo bishoboka birasabwa ko zahitamo ikintu kimwe niba zishaka kuba abanyekongo bakagumana nyine ubwenegihugu bwa Kongo bagahitamo bakagenda cyangwa se niba bishaka kuba abanyarwanda bakabisaba ariko ntabwo bishoboka ko byose zabifatanye uko ari bitatu
ubusibye ibyo bibazo by'impunzi z'abarundi bari barahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakaza kwimukira ngaho mu Rwanda nabo bakongomani bahamaze imyaka irenga 20 hari ibindi bibazo bikomakomeye yagarutse ko Mushikiranganje Louise Mushikiwabo
yagarutse no kubyerekeranye n'imikoranire y'ibihugu biri mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba baraminisitiri avuga ati biragaragara ko hari imishinga n'imwe n'imwe itagenda neza ariko kandi ati biterwa n'uko guhunga ibihugu buri gihe biragora ati biterwa n'impamvu za politiki hari ibihugu bimwe na bimwe bititagira kujya imbere ngo bumvika bakora imishinga iba yumvikanyeho anavuga no ku kibazo cy'umubano utari mwiza hagati y'u Rwanda n'u Bugande wajemo agatoki aravuga ati kuruhande rw'u Rwanda ntabwo twebwe ariko ryaturutseho ati dufata Uganda nk'igihugu duhuriye dufitanye ubuvandimwe ati ibibazo byose byaturutse ku gihugu cya Uganda cyane cyane agaruka kuri ba Banyarwanda bagiye bafungirwa muri Uganda ndetse bamwe bakaba bararekuwe abandi bakaba bakiriyo ariko aravuga ati umuyobozi w'u Rwanda yagerageje kuganira ndetse na perezida wa Congo mbabarire na perezida wa Uganda avuga ko ibiganiro byabo bishobora kuzagira icyo yageraho
urakoze cyane gose Assumpta Kabuyi kuri iyo nkuru duciriye ku masonga turaheza duhave twigaruka ko mu buryo uramvuye makuru yacu yo hanyuma za kwa rigece isaha imwe n'iminota 30 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ijugi Amerika turabandanya n'ibiganiro tubafitiye mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikibazo cike na ry'amazi gikomeje kuvurwa irya nino urugero rw'inzuzi n'ibiyaga rwaragabanutse cyane mu bice bimwe bimwe byo ku isi harimo na Afrika hari mbere n'inzuzi zakamye Burundi hagataho ishamwe mpuzamakungu ONU riragabisha ko bitarenze mwaka w'2030 amazi akoreshwa mu miryango irya nino ashobora kuba yaragabanutse ku bice birenga bigera kuri 30%. Icyo kibazo none mbega cifashe gute mu Burundi hari ko hakorwa iki kugira ngo gitore gumuti utwo tubazo turi mutwo mugenzi wacu Fidel Niyongabo yacijya nino mu kiganiro yagiranye n'umuyobozi mukuru ajeje kibazo cy'amazi mu bushikiranganje bw'ibidukikije ni Emmanuel Ndolimana. Fidel yaganiriye kandi na Athanase Mbonimpa we n'umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe ATG Association Tubane y'Igikuzi. Iryo shyirahamwe rikaba rijeje guteza imbere uburimyi n'ibidukikije. Reka dutangure tumvisha Emmanuel atubwire ukungene ico kibazo cifashe mu Burundi.
Mu Burundi nkuko Imana twavuga ati Imana yaduteye iteka, amazi kugeza ubu arahari. Urugero ni badakoroshe twavuga koroshimishije. Uko turafise amazi y'imvura, imvura igwa guhera mu kwezi kw'icumi na rimwe gushika mu wa gatanu. Turafise amazi y'ibiyaga n'inzuzi n'amazi yo mu kuzima. Ayo mazi rero mu Burundi navuga yuko Imana yaduteye iteka kugeza isaha amazi arahari. Mugabo na twebwe turabona ibimenyetso bitwereka yuko tutaravye neza amazi ashobora gukama nk'uko majije kubivuga ahandi ibyo biragenda.
Nikihe none muri ko murategekanya naho muvuze ko gushika ubu atakibazo gikomeye kiribonekeza mugabo kubera izo ngaruka zihindagurika ry'ibihe n'igwirirana ry'abantu n'ibintu bishobora gushika mu minsi iri imbere cyangwa imyaka iri imbere. Nikihe muri ko mugira kugira ngo mubone ko ayo mazi azogumaho abantu ntibayabure?
Murakoze. Nibaza yuko icyo turiko turakora ubwa mbere hoho nababwira yuko nkuko imvura irikiragwa itiboneka ku rugero novuga rushimishije kugeza ubu aho usanga irigwa ku rugero rw'igihumbi n'amajana abiri na mirongo irindwi na kane milimetero, turabona ko amazi ariho vyo kubona. Ariko rero nkuko mwayivuze intandaro ya byose ni irigwirirana ry'abantu. Igurirana ry'abantu rirafite ingaruka mbi cyane ku mazi. Anagomba kubabwira yuko amazi yo mu nzu cyangwa amazi yo mu kuzimu ariyo cyane cyane abantu dukunda kwikora kugira ngo tunwe, noneho tukayakoresha no mu kugira tuvomere imirima ndetse noneho mu bintu byose by'iterambere. Aya mazi akunda kugira ibibazo mu gihe hariya ku misozi hanamye hadabitifashe neza. Ndacyo ndabwira yuko mu gihe imvura iguye hanyuma iguye agashikira ahantu ku bugaragwa atashaka amashyamba ahari, amazi y'imvura aho kujya mu kuzimu noneho ashikiye mu bugaragwa acatera temba agahitana inkukura ivu ryose riva ku misozi hanamye rikaruhukira mu nzuzi. Hanyuma ingaruka mbi ingaruka ni iyihe? Amazi yo mu kuzimu acagabanuka, hanyuma amazi yo mu nzuzi nayo agaca yononekara agacika ikiziba. Ibyo rero nk'uko twamaze kubibona biterwa n'uko habaye igurirana ry'abantu. Aho hariya ku misozi hahora amashyamba abantu bagwiriye bagaca bahiga isi ndimwa bagatangura kuharima ya mashamba bakayakuraho ibiti bagahonya, ugasanga rero imvura iguye aho ko yamazi ajya mu kuzimu none agatera ingorane agatera ayora ivu ryo mu isi sindimwa yose ikaruhukira mu nzuzi n'ibiyaga. Rero iyo ni ingorane tubona ikomeye cyane. Ibyo rero kugira ngo duhangane nabyo nuko ubwa mbere hoho leta y'u Burundi yafashe ingingo zikomeye cyane, yarabanje yarashyiraho politike y'amazi ipatika y'amazi kugira leta yerekane ingene igisata cy'amazi totunganwa mu nyuma noneho irashyiraho.
Reka muri aka kanya tuze ku mutumire wacu Athanase Mbonimpa ayoboye ishyirahamwe ateje Association Tubane d'Igikuzi rigeze guteza imbere uburimyi n'ibidukikije. Turakuramukije.
Mwiriwe.
Wewe iki kibazo cyo kubura kw'amazi mu bice bitandukanye byo ku isi uravye byifashe gute uravye mu karere kacu no mu gihugu cacu cy'u Burundi? Ukibona gute ico kibazo?
Niko nkuko Mushana Emmanuel aje kubivuga, amazi mu Burundi yarakiriho ariko ageramiwe n'ibintu bitari bike nkuko yashikirije mu majambo make. Inkukura, kugirana kw'abantu atagikozwe naha mu Burundi tutagiye turigisha abanyagihugu ngo bose babimenye, nuko mu minsi zatu tuzogira ibibazo bitoroshe. Ishobora kuvukamwo mbere n'ingwano bikavamwo n'inzara bitewe n'uko amazi tutatunganya neza. Ndaguye nk'akarorero n'ayo mazi bakwiye aha mu Burundi, hari ibimenyetso byerekana ko ayo mazi naho yoba hari usanga ageramiwe n'ibiyatukamwo biyajamwo nk'inkukura, amashyirahamwe amwamwe bashyiramwo bitabereye, ya miti dushyiramo by'uburimyi usanga aca muri ibyo biyaga, ugasanga ya mazi aratosekaye. Ukurabije ku rugero rw'amazi nkene angana muri kahise uko twagiye turakura tubibona, amazi n'inzuzi ntiwazirengana. Ariko ubu hari ahantu n'umwana w'ubu acabura yorengana kubera amazi aragabanutse ku rugero ruboneka. Nuko rero leta n'abanyagihugu boja imigambi irashe nkuko ari politike y'amazi ihari ikigishwa hanyuma abanyagihugu bakamenya gukingira amazi no kuyabungabunga.
Ibyo urabivuze ko hari nk'inzuzi kera wasanga umuntu atinya no kuzicamwo yibaza ko zishobora kumuhitana, mugabo uravuze nko kubu usanga urugero rwaragabanutse bikomeye cyane, wibaza ko byatewe n'iki?
Ahanini byatewe n'uko abantu badakingira ibidukikije ngo batere ibiti, burya ibiti birafasha kingira amazi bikayagumya, ugasanga barima ukutariko kuko usanga bonona imbibe z'imigende, ugasanga niyo migende y'amazi ntikingiwe, ugasanga abantu barima hanini kuko n'abantu baragwiriye. Hagati aho urabona ibirere ntibifise imbibe, ibiba mu bindi bihugu natwe biratushikira. Wigeze kuvuga uti kiyaga cade kigomba kuzimira, niko wiravye ku ikarata nuko twagiye turavyiga kera, usanga mu minsi zoza cyo kiyaga carafutise ku ikarata ya Afrika. Natwe rero ivyo byaratubangamiye kuko turafite nk'ino mu Burundi nk'iko bintu usanga ifise abantu 900 ku kilometero kwadarati, umva nk'abo bantu basangiye nk'umugezi umwe batakinga ibidukikije, ni ibintu ushobora kugaramira cyane cyane urugezo rw'ayo mazi.
Murakoze. Tugaruke mushinga Emmanuel Ndorimana, ariko muravuga nko ku mitumba ihanamye iyo nkukura imitumba usanga hahora hari ibiti byinshi cyane mu Burundi bitara byo byaraciwe ibyo biti ntibisubirizwe, hari ico muri ko murakora kugira mugerageje kugwanya iyo nkukura no gutuma ibiti ko turazi ko bifasha mu kuzana imvura?
Nibyo nari ko ndavuga yuko leta ya Burundi yamaze kubona ko ico kibazo kibazo gikomeye cyane, naco gituma nako ndavuga ko two yashizeho politike y'amazi gashaho n'ibwiriza ry'amazi, hanyuma kandi hariho imigambi myinshi iriko irakorwa kugira ngo amashamba asubirizwe. Navuga yuko inkwezi y'akaronda muri byose ayo mashamba yahonejwe, navuga yuko amazi atagiye mu kuzimu acatemba kubera ata mashamba hari aho rero amasoko y'amazi mu masoko acatangura gukama. Turamaze kumva yuko muri za kumoso amazi ariko aratera kama, rero leta iriko irakora ibyiki iriko irakora, hari imigambi myinshi atrakenguruka abarongwa igihugu uyu munsi baramfashe kibazo mu minwe, aho bahimirije abarundi bose ko botera ibiti n'imigambi myinshi kajaho, aho basavye yuko ikomine yose yogira amahegitari 50 ku mwaka. Ibyo rero ni imigambi myiza, hakaba n'iyindi migambi leta ifashwamo n'ibindi n'abafashe igihugu, hakaba hariko harategwa ibiti, hakaba hariko haracibwa imikobeko, hagomba kumikobeko hagategwa ko ibyatsi, ibyo byose n'ibintu bituma amazi aho gutemba aca ajya mu kuzimu, noneho y'amazi mu masoko agatera ba menshi, utyo n'inzuzi zigaca zironka amazi menshi. N'imigambi rero leta Burundi yafashe iriko irakorwa, tukibaza yuko tubandanije kuri urwo rugero atankeka kwa amazi azomera neza. Mbwa rero tugasaba abenegihugu batwumviriza yuko ikibazo cy'amazi nk'uko namwe mwavuze yuko muri iki gihe hari ibimenyetso ibona ko amazi ashobora gukama nk'uko Lake Chad yakamye, urumva tugasaba yuko bakimenya bakabona yuko amazi ubwa mbere ho n'ubuzima, tugakora ibishoboka cyose umwenegihugu wese wo mu Burundi akabona yuko amazi y'u Burundi ateza gukingirwa.
Murakoze. Reka tuze ku mirongo ya telefone dufise Fidel uratwumva? Watubwira irindi zina naho uhamagaye uri?
Yego, amazina yanjye nitwa Batungisha Fidele.
Uri he?
Ndi mu Rwanda ubu ariko ndi mu Kongomani.
Ufise ikibazo canke icyumviro?
Yego, nge mfite icyumviro kandi nkaza no kubaza aho hanyuma.
Yego.
Nagira ngo manze mbabwire cyane cyane mbasaba usaba umutumire kugira ngo manze mubaze kubijyanye n'ibihe usanga byagiye biteza icyo kibazo cy'amazi akama mu misozi. Twebwe iwacu tugira ikibazo, turi aborozi b'inka, kandi rero tuba dutunze inka zacu nyinshi ku buryo zitabeshwaho n'ibyatsi by'interano. Nagira ngo mutubwire nkatwe abantu b'aborozi, kuko numvise mu bibazo bagarutse ari ibibazo zo kuvuga ngo konona amashamba, guturira imisozi ari byo bibazo biteza gukama kw'amazi ku isi. Rero nagira ngo mbaze, ese mwatuha umucyo twe dukora iki nk'abantu babeshejweho n'ibyo bisa nk'aho ari byo konona ikirere? Icyo ni ikibazo cya mbere. Hanyuma kaza gutanga kandi n'icyumviro, mvuga ngo amaleta yacu umwe akwiriye gufata umwanya wa mbere akadufasha, kuko abantu benshi bakunze nyine konona imisozi bidukikije bashakisha inyamaswa iwacu rwurwo muri Kongo ariko leta zibazi hari ntacyo bijibwiye rero ingaruka zaje kuba zikaba ku bantu bose ariko bajya babikoze n'abatabikoze nagira ngo muze kutubera inyishu murakoze
murakoze murashaka kumwishura Emmanuel
Nibaza yuko ikibazo kumbore kiri muri Kongo sije kiri mu Burundi koko Republika Demokratike ya Kongo ni igihugu kinini ngaha mu Burundi nibaza ko batagira ikibazo koko ni igihugu gito kirimo abantu benshi ariko rero ikibazo yavuze kirakomeye cyane ikibazo cy'aborozi ikibazo cy'aborozi bavuga ati badufise inka nyinshi itwoshobora kuziha ubwatsi zibutewe ngo zishobore guhaga twebwe rero mu isano uhanura aborozi nuko cyane cyane bo mu Burundi kuko niho kubera tuzi igihugu gito aho kubandanya tugira bwa bworozi bwa kera aho borora inka nyinshi ikirigwada zirazunguruka amashyamba ubu rero noneho amashyamba ntayakihari ubu tubanura yuko bokorora inka nkeye nziza bakazororera muhira iwabo zigaheza zikagaburirwa iwabo kuko nka mu Burundi ntibagize ahantu bashobora kuzireka ngo ziyagambye zize kurisha mu gahinga tuzo duhanura twebwe cyane cyane mu Burundi kuko igihugu ni gito muri Republika Demokratike ya Kongo sinzi babona amengo igihugu kiracyari kinini bwanahone kugira ngo bikingire biba byiza ubworozi babuhinduye ha gutunga inka nyinshi z'ingwiza murongo bakorora inka nziza z'ikizungu zirira mu nzu
muri ubwo buryo bwo gutunga izo nka zirira mu nzu ntibisaba uburyo kuronka uburyo bwo gutera nk'ibyo byatsi hari cyo mwoba mutegekanya nko gufasha aborozi ba muri iyo ntumbero
ngaragaje kuvuga ngaha mu Burundi wacu hariho imigambi myinshi iriko leta ifatanije n'abayifasha irikirakogwa aho bari leta irikiratanga inka mu banyi abene gihugu intara nyinshi amakomine menshi ariko aronka izo nka z'ikizungu amafizita amafrizone Burundi rero biriko birakogwa bize yuko mu gihe aborozi boronka amafrizone yomera neza kugira ngo izo nka zirire mu ruhongore ariko rero ngarutse ku budeti uburyo kenshi usanga zifite ikibazo cy'uburyo ikibazo cyo gutahura ibintu kuko kera abantu bari bamenyereye baryoherwa bafise amasho menshi nka nyinshi nakavuga ati zefise nka ijana cyangwa igihumbi zenda tunze merewe neza niko rero biba byiza aho gutunga inka ijana ukazigurisha umuntu akaca akazigurisha akacagura nk'inka cumi gutyo ugasanga zicazirira gatira muhongore kandi noneho turazi neza n'umwimbu uba munini gusumba wazirya nka ziregwa zirahirira ku musozi
murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone Elize uratwumva watubwire irindi zina nahamagaye uri
ngenda kuri iyo Elize uhamagisagara cha buryo murakuru no mwanya ndashimiye cyane ikiganiro cyane ikiganiro nkenerwa kandi kije hageze nagomba namusaba tumire bwa mbere hanyuma hari ikintu abatumire bavuze ati uturaje ngo igwirirana najya abantu ngo rimwe mu biteze indagurika y'igihe ikintu navuga hoho ubwirana hagati ya igwirirana najya abantu no byita yuko yari nka atu navuga n'amahigwe ku gihugu iyo iryo gwirirana najya abantu byose byaho byari kwisunga n'ungene rigenda rigira iterambere ritera ibiti ngorane dufise mu Burundi no saba yuko numvise bose yuko bari nko mu bajejwe bidukikije numvuga yuko hoshiraho itegeko rihana abantu bonona ibidukikije kuko bisibye imbo ibidukikije byamaze guhona na ruguru aho byitwa yuko bigihari urabye nk'ibiti ingene bicigwa bikingana cyona yuko haba hariho ikintu kitagenda neza ko bari nko kwisamburira ko ego duhiriwe duhishije mu gihugu cyacu Imana yari yagihaye umukuru w'igihugu akunda ibikorwa ingorane ni abamufasha gutwara ariko nabone kuri uno mwaka ndabona umenga bakuye amaboko mu mudu ariko barakora cyane bivuye inyuma
Nuko rero harakoze mgenzi wacu Fidela Niyongabo n'abatumire biwe bari kumwe ikiganiro cyose bagiranye muri isanga mushobora gusura kucumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu ukome Ncuti bakunzi bacu reka twe turabangire ngaha rero ibiganiro twa twafitiye mu Kirundi no mu Kinyarwanda ariko masaha imbere turaza kugaruka tubazaniye andi makuru azo bagezweho haza ko ari gice saha 1 n'iminota 30 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda Diane nahazo twari kumwe kuri micro Facile Gebehu yegeranije amajwi hamwe na engineer Suleiman yashikanya hiwanyu twemitwifurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu.